indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabaha ikadze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ahagaze hanini kuri ibi bikuru bikuru ubunywero buzwi nko kwa wiri buri muri quartier Kabondo komine mukaza mu gisagara cha Bujumbura bwahiye buratokombera kuri uyu wa mbere naho icyabitumye gushika ku mugoroba kuri uyu wa mbere kitari bwamenyekane bamwe mu bahegereye batewe impungenge n'amasanganya nk'ayaguma yibonekeza hagata inyuma yaho umuriro nk'utereye bumwe mu buraro bwo kwishure ry'imyuga itemenya bigina ku mugwa mukuru wa komine Makambi ntara ya Burunga ni mu bumanuko bw'igihugu umushikiranganja jerwe by'inyigisho yahavuye arishika ko kuri uyu wa mbere ajanye icyo yisaga kemanyi kuri abo baregwa bahuye n'ibyo byago imyaka 60 nini yarumanye kuri uyu wa mbere wararongoye abandi mu kurondera intaye yo kwikukira ko Burundi Rudoviko rwa Gasora gandaguwe hari mu mwaka 1961 muri aya makuru murumva bimwe mu byavugiwe mu misa yo kumwibuka hamwe na Gasupari Koba ko yigeze kuba mu nzego z'igihugu anegura ukuntu n'ubu bimwe mu bikoresho by'akaranga k'igihugu byanyazwe n'abakavamahanga bitaratahukanwa mu gihugu tunabafitiye inkuru yihariye by'inkino umunsi nk'uko mubimenye iminsi yose ya mbere umunsi tuvuga ku rukino rwa padele n'urukino barukina bahererekana umupira mu maboko byose ni muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubera Intwari iri Jwini Odironkejimana mukanyi Sasidonido
Radio Indundi Culture
nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru nkuru zano makuru hari ubunywero buzwi nko kwa wiri canke tienda bwadutsemwe mu muriro burasha buratokombera kuri uyu wa mbere muri quartier Kabondo zone na komine mukaza mu gisagara cha Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi ntawe meza neza icate iyo mpanuka ariko ababonye uwo muriro ucaduka bavuga ko wabavuye kumuyaga nkuba bene ubwo bunywero nta na kimwe barokoye nkuko bagenzi bacu bahashitse bavyiboneye ugwego rujejwe intwaro muri ico gice ruvuga ko amasanganya nk'ayaje arisubiriza muri kino gihe ariko gusaba abariko barubaka amazu kwijukira gukingisha ivyabo mu mashirahamwe yishinze gutegekaniriza Noris Nduwimana yishikiye muri ico kibanza tugire kumuriri
Nisaha kumunani kumuhinga mukuru uyu wa mbere abiduga bizimya bishikiye icyarimwe ari bitatu kuri ubu bunyweru bitatu bartender bwahiye buratokombera igikorwa cyo kuzimya kiratanguye ariko n'inyuma y'isaha irenga umuriro wadutse ku bw'amakuru twahawe n'abo twahasanze ni nko ku metero zidashika 200 kuva ku ibarabara bitarangije rigana hari icyicaro cya zone Kinindo mu gisagara cya Bujumbura abari bagiye kuhivunira kanyota ababa mu mihana yegereye ico kirabo cyo kimwe n'abakozi bagikoramwo bajumarariwe nta n'umwe yemeza neza icatumye iyo mpanuka naho umukozi akurira abandi avuga ko umuriro wakomotse hari icuma gifasha gukanyisha mu nzu bita climatiseur mu gifaransa gutyo uburarandagase uyu ati nta wosobanura neza ibyabaye
turi hariya twabonye
urwego rujeje intwaro muri ico gice rero rubonye ibyabagiye rubibona mu ruhombo rudasanzwe ku banyamitahe nka nyene ubwo bunywero bashobora guhakaza batagafise uyu ni Fabiano niyo kindi harongoye zone mukaza
ni ruhombo ku bakorari bajya kuteza imbere ni ruhombo ku bakozi bari kubakorera ngaha ko baciraga mu gashomero kadasanzwe n'akabari agiye mu gashomero kadasanzwe kuko karakabari kateye imbere
uwo mutwaro amenyesha ko impanuka z'imiriro iva ku muyaga nkuba higuma yisubiriza mu bice bitandukanye byo mu mukuru w'ubutunzi w'u Burundi aricyo gituma kubwiwe abahubaka amazu mu gihe cya none bakwiye kwijukira ingendo yo kuyategekaniriza mu mashyirahamwe abijejwe
iyi miriro tubwa mbere n'ahandi yarashitse muri KTNSS kandi mbona iyi ni KTVIP ariko murabona yuko byabaye abenegihugu bari kubakana imwe n'ayo mazu mukasirisha gushisha muri asiranse amazu yabo kugira ngo asiranse ashake ikibafasha
amasaha y'umugoroba yo kuri uyu wa mbere yagiye gushika atagitigira inyezi nace byahitanywe n'uyu muriro kiramenyekana kiretse umukozi umwe yakomeretse acajanwa kwa muganga ubwo nyene ibikoresho by'ubunywero nk'imodoka rimwe twabonye yahira tokombera cyo kimwe n'amacupa y'ibinyobwa bitandukanye nayo yahiye uko nyene
tukivuga ivyo nyene bijanye na be nayo masanganya umushikiranganje w'indero François Habyarimana yagendeye kuri uyu wa mbere ishure ryisumbuye rya Etemenya Bigina riri muri komine Makambi intara ya Burunga ni mu manoko bw'igihugu iryo shure ry'imyuga arigende nyuma yaho ku munsi wa gatandatu w'indwi heze haduki umuchanu gahita ninzimwe yuburaro. Umuchanu kawahita nyibintu vyose vyari muri iyo nyubakwa bigizwe n'ibitanda ama matera hamwe n'ibikoresho by'abanyeshure vyose. Umushikiranganje kwamenyesheje ko iyo nyubakwa igiye gusanurwa aho yaciye atanga imatera 60 amakaye 3000 amakaramu n'ibikoresho byo kwinonora imitsi. Ayasabye ko bamatohoza kucate uwo muriro anasaba abanyeshure basanzwe biga iby'ubuhinga bwo gukora amatara kwirinda kugerageza ku nsinga ziri muri iryo shure kumbura tani ibyo baramenya kurikira umushikiranganje mu byajejwe hari mwindero François Habyarimana.
Tumaze kumva yuko imatera zose zariyo zahiye n'ibitanda vyahiye icyumviro ca mbere cabaye cuko twobasahiriza ingene mworonka ingene muryama ari naco gituma leta y'u Burundi yaciturungikana akagakemanyi karimwo imatera 60 amakaye ashika 3000 umwana umwe wese tumuhaye amakaye 20 turibaza yuko ivyirwa bizobandanya twabazaniye na karamu n'ibintu byo gukina mwinonora imitsi kuko kenshi iyo wagize ibibazo ugacuja kugira ikarashishi vya bibazo wagira biraheza bikagabanuka ariko rero yishure dusangiye nidini ya Anglikani muri Anglikani ngira ngo ejo cyangwa hijya ejo bazoterereza inshuti n'abagenzi uyu muriro wadutse nituramenya icawuteye dusabe ababijejwe kugira amatohoza twabonye harya mwabaye muri fashisha kwari mu kirasi mu bushikiranganje twari twategekanije no mwaka gusanura amashure ariko tugiye guca twihutira kuraba yuko muri ubwo buryo twari dufise tutofasha kugira ngo harya muryama dusubire twahasanure subire muje kuryamayo mube muraryama harya abayobozi baberetse hanyuma nitwaheza gusanura burya buraro muzoheza musubireyo muryame neza nkuko mwahora.
Nayo mu bijanye na politike kuri uyu wa mbere ni habarundi bibuka imyaka 64 uwaharaniye intaye yo kwikokira ku Burundi Rudoviko rwa Gasora gandaguwe mu nkuka ya misa yabereye kuri Katedrale Regina Mundi mu gisagara cha Bujumbura. Icegera cha musenyeri wa diyoseze nkuru ya Bujumbura na Tore Rugeri Nyange yasavye abarundi kugengwa n'ibintu bitatu bigaragaza ubukirisu ari byo kuba intumwa ya Yezu guharanira ubumwe no kubahiriza agateka kazi na muntu.
Gambere no kwintumwa ya Yesu Kristo mu bantu. Ga kabiri no guharanira ubumwe bwa gatatu no guharanira gateka kazi na muntu. Ibi kandi nogira nti ndabivuze kobera umuganwa rudufiko rwa gasore yabidusigiye nkiragi. Gambere rero kuba intumwa ya Yesu Kristo. Ubatijwe acaba umutumwa wa Yesu Kristo mu bantu. Mu magume twaciyemwe abantu nka bose bagira bati sinatinye ibikoko natinye abantu duhura. Kuko basunze ububi ibikoko ubu rero abantu muzohura ntibakubone mu gikoko bakubone mu mukiza wabo nk'ubu rero no vuga ko gasore yatubereye umuhezagiro bwa kabiri guharanira ubumwe hari intambwe yo gutsimbataza ubumwe kotera ha mu Burundi gusumba ha mu Burundi mfatiye ku karoro muganwa duvuga kwa gasore yadusigiye no kuri yadusigiye icirwa mu kubaka ro Kristo murabaza mugore bubakanye ntiyava mu muryango mu miryango abaganwa baronderamwe abageni ivyo baziririza mu Burundi yabigwije n'ubusa dukenyerero zigume dutsinda amacakubiri dutsinda ibidutandukanya byose habuzihe ngo tubishike ko nk'akarori jambi impunzi z'abarundi none ntirizohera abarundi bose bakidegembya mu gihugu cyabo rizohezwa nande iryo jambo ry'impunzi tuguma twumva tuguharanira agateka kazi na muntu. Je narumvise nyine cyo bari mukuru w'igihugu asemereye kandi ashimitse ati ndasavye ntihagera marasa subira guseseka mu Burundi kandi nyine cyo bari mukuru w'igihugu avuze ibari decre mugabo emwe biracyagoranye uzabumva nabubakanye baniganye ntero ndavuga rero ibindi twama tubona amarasa seseka n'abahohoterwa bahohotero none bavukanye twemere kubarikiza agateka kazi na muntu ni kwa kugendera ubukristo.
Nayo umugambwe AND ntadohoka uranegura ko gushika ubu hari ibikoresho byaranga intimatima y'imico y'abarundi byatwawe n'abakoroni na Vatikano gushika ubu bitaragarukanwa mu Burundi. Ibyo umukuru wo mugambwe Gasupari Kobako yemeza ko Burundi buhahombera cyane kuko kubwiwe harimo ibyofasha mu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira agasaba indongozi z'igihugu kudahengeshanya gusaba ko ibyo bikoresho byose bizwe Burundi.
tuvuga tuti ibyo bintu byose batunyaze bo biduha Burundi buriko buratakaza kurumba gutakaza ibyabwo ni kintu kiranga imico yabo byo tuma ibikomere biva ku mutima bigakira byo tuma haba umuco byo tuma wa mugwi ujejwe kuri no kurekuriranira kugira uti yamara hari ibintu tugenda turogera ko kandi byazanywe n'abandi badukoronizwa ibyo rero ni ibintu byo wowe gituma udashobora kutuvamwo tutaronse ibyo bikoresho byacu cyo ni cambere sha kabiri turatakaza kubera kuko uko kunana kwabo bantu batagomba kubidusubiza birashobora kuba biva no kubushobozi buke bw'amareta yagiye arakurikirana canke ukudashaka kubera kuko buri intwaro zagiye zirasubirira nk'iya cami yagira ati ibyo byogomba bikagumamo twebwe hakaza ibi bituranga byatumye tuba mugabo ibiranga umakami ka muntu ku murundi niyo twaje tuvu twavutse kuri republika bavutse araheze imyaka ingana 1400 ivyo rero bagomba batuvyibagira bayitwibagize kandi ari tunga ryacu iri turanga byatugize abarundi kuva tugwanya aba bakoloni nyende baca babitunyaga sho gituma tugera tuti twega ntidushobora kuva kwizima duhanura leta y'uno munsi nibizokwirikira kutava kwizima tuze twame dusaba ibyo bintu ndangakaranga byacu kuko biratugize abantu biratugize abarundi
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu arabandanya kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 28. Mu bijanye n'akazi, bamwe mu bigisha bo muri komine ya Ruyigi mu ntara ya Buhumuza ni mu buseruko bw'igihugu barasaba leta kwiga ku kibazo cy'imishahara y'abigisha bavuga ko ari mito badashobora kwiyubakira amazu yo kubamwo. Ibyo bakaba babishikirije mu gihe hatanguye kwibonekeza abigisha bahe bakazi berekeza hanze y'igihugu kandi mu byo bihutira harimo kubaka amazu nyuma y'ikiringo gito. Abo bigisha nyene basigura ko ibikoresho byo kubaka byazinzye bica bituma bigisha bamara imyaka itari mike batagira uburaro bwabo bwite bakikamwe umusaya aho mu Buhumuza inkuru tubibaze mugenzi wacu Pantaleo ntakaruta Imana hakorera
Abo bigisha bashikiriza makenga yabo kubijanye na bagenzi babo bahitamo guheba akazi bakaja kurondera hanze y'igihugu bamenyesha ko mwigisha w'i Burundi agihanzwe n'ingorane nyamukuru zitamworohereza mu buzima harimo kutiyubakira inzu abamwo gutyo kamara ashwana na banyene inzu akamahanzwe no kwimuka ubutarariye ubwabo bigisha harakwiye kwigwa umushahara n'ingurane ishobeza mwigisha nabo kwiyubakira inzu nkuko n'ahandi bigenda basigura ko mwigisha guranya miliyoni 10 adashobora kuzuza inzu kandi acyo zigarahembwa intica n'ikizi bikarangira akitsa kamenyo mu kibano bimwe mu bikoresho navyo bivugwa ko byazimbye ni nk'ibene y'amabuye ubu igugu 200,000 ingana cyane nishikane umushahara umwe kuri bamwe mu bigisha basabye ingurane amatafari n'amabati nayo yaraduze hatibagiwe abafundi ubu bageze ku mafaranga 200,000 ku munsi ayasumba ayo mwigisha akorera ko kuko we arenza gato 10,000 ku munsi Kubwibyo basaba leta gukorera ku bigo y'abarimu bakabona kurera Burundi nk'uko bavyiyemeje kandi bakabikora babinezererewe muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza Pantaleo ntakaruta Imana Radio Indundi Culture
tukivuga ivyo nyene bijanye n'akazi bamwe mu bashinga amateka baranegurite baryo guhemba abaganga bafise amasezerano y'akazi n'ibitaro bakagira amakenga ko mu minsi iri imbere ibitaro bimwe bishobora no kugara Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi arumutumira imbere y'inamashinga amateka na nkenguza amateka zikoranye ku munsi wa kabiri w'indwi heze yavuze kwiteba ryo kuronsa amafaranga ibitaro riva ku itangwa ry'amasoko ya leta Claire ya Kankundi
Abo bashinga amateka baranegurite ba mu gutangwa ry'imishahara ku baganga cyane cyane ku baganga bafise amasezerano y'akazi n'ibitaro bimwe ariko haraca amezi bataronswa agahembo kabo nkuko bivugwa n'umushinga amateka Dieudonné Iradukunda ahagira amakenga ko hari n'ibitaro cyangwa amavuriro bishobora kugara
janye no kuriha amafaranga ajanye n'ababa bavujwe kuri kamwe isomestre ya kabiri urabona ko bakijije kuri 108% ariko kuri isomestre ya mbere ntacari cakozwe amavuriro menshi ku nkuru dukura mu mavuriro barashobora kugara umwanya n'umwanya hoba hariho nayo usanga abakozi ababita abakontraktuel bamaze amezi menshi batagihembwa
kugwa umushinga mateka Boniface banyeza ko itegurwa ryo kurondera uburyo ukoreshwa na leta byokogwa neza kugira ayo mavuriro n'ibitaro nibigira ingorane
biraza ko rero iki kira mu ntunganyo y'uburyo boza bararaba ngene bashira kuraba ibi za NSS za mitiweli n'ibindi canke aya mafaranga abavyeyi baruka ku buntu canke bakavugwa ku buntu bo kwiga neza mu mapetebe bakaplanifia neza ku buryo amavuriro atishaje mu ngorane
umushikiranganje wa mbere Nestor naho ntuye asigura ko uburyo bumwe bumwe bwatanzwe mu gice cya kabiri cy'umwaka kubera itangwa ry'amasoko riteba
nivyo ibi byuko amaherusanga rimwe na rimwe yabaye no vuga dekese muri second semestre biba byabaye kubera ibikogwa bya passation marché hari iki usanga procedure ugategura ukaransaro marché yahanyuma zikaza hari iki usanga simwa ziheze
hagiye haribonekeza abaganga mu myaka iheze bagiye baraheba akazi kawo mu Burundi bagenda mu bindi bihugu ari naho mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2025 leta y'u Burundi yashize itangwa ry'uturusho politike byategekanywa kwitangura kuja mu ngiro mu kwezi kwindwi kuyu mwaka umushahara w'umuganga wari 105,000 akarusho ko gutuma abaganga batagenda kashizwe ku miliyoni umwe mu mafaranga y'amarundi ku baganga basanzwe hamwe n'abaganga banonosoye kuvura indwara z'amenyo naye abandi banonosoye kuvura izindi ndwara bakaronswa miliyoni 2 akarusho ko umuganga akorera kure nako kakaba hagati y'100,000 n'umuriyoni umwe mu mafaranga y'amarundi ariko ubwo burusho bugahabwa abaganga ba leta abaforoma bene abaganga bafise amasezerano y'akazi n'ibitaro ntibaragwa n'ubwo burusho
naye mu bijanye n'uburimyi bamwe mu barimyi bo muri zone banga komine Matongi intara ya Butanyerera ni mu buraruko bw'igihugu bavuga ko mwimbo baronka ku bigori byo mu bwoko bwa pane 53 basigaye barijukiye kuri mushimishije bavuga ariko ko hari ifumbire kugira bateragire kugihite bakubashikira byinshi tubibazeye Jide Nahayo
bamwe mu banyagihugu bemeza ko bimwe mu bitegwa mbumbarugo nk'amateke hamwe n'ibindi muri ako gace bisa n'ibitakihimbuka ariko ubu bakaba bishimira umwimbo w'ibigori baronka ku mbuto ngoko bwa pane 53
ino mitumba mu minsi yahera no migambi no panisa nka turuwa itaraza muri market twebwe ino ntitwimbura twatiragira ibigori by'ikirundi kandi nabyo ntivyimbuka byo rahakunze biheka 2-3 usaga imeze neza nico gituma rero umwimbo ucubandanya kuduga
bamwe muri abo barimyi baherutse mbere kuronsa izo mbuto bazihawe n'ishyirahamwe ry'imvukira z'amatongo ziba mu mahanga muri ino rima ry'agatasi abarimyi ariko bavuga ko bafise ikibazo cy'ite bagifumbire ariko guhitamwo kuba barayihanahana kubayifise nkuko abo barimyi babivuga
mu gihe tararonka ifumbire koba turiyerangije nk'abenegihugu nk'ufise agaha udafise
bo guteba ku ifumbire gukunze kwibonekeza himatongo kuremezwa kandi n'abajeje intwaro Jean Bosco Nduwayo no mahanuzi mu byajejwe harimo ubutunzi n'iterambere muri iyo zone
ko barafashanya kubayifise kuko hari abari bamaze kuyigombora kugira basabikanye angeri nimara kuboneka gace noneho bayikoresha mu gufumbira ntaco byokwica
imbuto z'ibigori zo ngoko bwa pane 53 zitangwa n'ubushikiranganje mu byo bugezwe harimo burimyi abarimyi bazirihira muri posita amafaranga 2,500 ku kilo ubushikiranganje butangaza kwizo mbuto ubu ziri mu ntara zose
Radio Indoni Culture ayavugwa mu nkino
Amaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye inkino twama tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukavuga ku rukino rwo guhererekana umupira mu maboko bita padele uburongo yishiramwe ry'ugo rukino mu gihugu avuga ko umupira w'idunze inshuro zibiri abari notari takaye ku mukinyi Jamali Julien Sengiyumva asigura ko mu bihano bitegekanijwe ku mukinyi yigenjeje nabi harimo guhagarika urukino inkuru yihariye inkino y'uyu munsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera
Urukino rwo guhererekana umupira bita padel n'urukino ruba rugizwe n'abakinyi bane mu kibuga uburongo yishira hamwe gihugo rukina avuga ko urwo rukino rwegereye umukino bita tennis ariko hari itandukaniro gizo nkino
urukino rwa padel ko nubo bataruzi n'urukino rwegereye cyane urukino bita tennis tennis yo ni yakera cyane abatari bakibo bayizi urumva barukina hakurya bakina tennis ngo uvuga ko agapira muragahererekana badukina bakinyi babiri kuri babiri hagati hakaba ariho file ibagabura n'urukino goroshe kwiga hanyuma akaba ari ukino rushashe nka mu Burundi kinwa hifashishijwe ibikoresho dukoresha byitwa racket hamwe n'amabale agomba kumera nka ya tennis nayo nyine
Jamahe Julien Sengiyumva amenyesha ko mu gukina hari ivyo mukinyi arekuriwe ahagaruka kunyifata umukinyagira mu kibuga
hanyuma uwo kaguye muri iyo file iri hagati bagabura niwe abatsinzwe inota canke umuntu ateye aho gapira kakaja gukora ku magiriya na vya byo katakoze hasi naryo nyene nikosa nuko hanini abantu bagenda baratsindana kugira mutangure gukina utere agapira hasi ugacugatera niyo racket mu yandi mategeko arimo umupira kirazira gukora ku mukinyi haba ku mpuzu cyangwa ku mubiri wiwe kirazira ubutaye nota yandi mategeko nuko ugateka kaje ku magiri yaje ku biyo katakoze hasi naryo nyene nikosa
uyaramusi iyo shira hamwe yerekana ko umukinyi arenza amategeko hari bihano habwa
ari uko se umukinyi ashobora gukora bakamuhanisha amanota bakamwaka nk'amanota yamaze gukorera bakayamukura ko canke bakayongereza kuba ariko barakinana kubera ko yitwaye nabi ibindi bihano ni gihe umukinyi yigenje nabi inshuro nyinshi yisubiriza bashobora guhagarika ubwo rukino akaba aratsinzwe akaba avuyemo hakaba n'ibindi bihano rero byo kuba go hejuru ushobora guhagarikwa gukina ubwo rukino ku kiringo kanaka kubera ko wigenje nabi canke watutse umusifuzi canke waguze andi makosa aremereye
urukino bita padel rumaze gushika mu gihugu haraheze imyaka itatu mu nkure kurekira tuzobabwira amamuko naho ubwo rukino rugeze mu gihugu
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye by'inkino wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi ku isaha 12 n'iminota 38 z'umugoroba bagenzanje bamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Kofi Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odilon Kejimana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane